Paula Makoto.
Ndaramutse ndabipfurize kugira ibihe byiza cyo tinamwe akunze muteza amatwi ibigano bya radio isanganiro kaze muri ano makuru avuga kuri no murango nayo akabagizwe hari n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abarimyi b'umuceri mu ntara ya Rumonge ahegereye uruzi Dama bari mu mwiheburo bagatinya gusubira kubura umwimbu nkuko byagenze mu mwaka uheze bivanye n'ubwo ruzi rutarasubizwa aho rwahora ruca. Ibihugu bihurikiye mu muryango CIRGL ngo bigiye hamwe byogwanya icugurwa n'igurishwa ry'ubutare hatisunzwe amategeko byashikirijwe n'ice gaca kabiri cy'umukuru w'igihugu hari kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Ngozi. Tubafitiye na bucana yandi ndero ituyagira kubijyanye n'ubuhinga bwo kwigisha idoni mu kanya sangwe ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyari mu gisata cy'umutekano. Abarovyi batatu nibo batwawe mu kiyaga Tanganyika mu gihe bari ko bararoba mu ijoro rya Rayerikeye nkuko vyemezwa n'umurovyi mugenzi wabo bari kumwe akavuga ko batwawe n'umuyaga uje uva mu gihugu kibanye cha Republika ya Intwaro Rusange ya Kongo ubwato barimwo buca uribira. Igipolisi cyo mu mazi kikaba categuye catanguye kurondera ibiziga byabo bivugwa ko batwawe n'amazi. Umuntu umwe yatowe ikiziga kuri uyu wa gatatu muri quartier y'indwi muri zone ya Ngagara kwibarabara bita Bugendana akaba yatowe mu mufurege hafi yaho yarasanzwe aba nkuko bivugwa n'urongo iyo quartier Sylvestre Hakizimana. Amakuru ava mu babanyi biwe amenyesha ko bamuheruka ejo hafi mu masaha yo mu gitondo kuri uyu wa kabiri urongoye iyo quartier. Akavuga kandi ko basanze atakimuranga na kimwe afise ariko ko babisanze mu nzu yarasanzwe abamwo. Icamwishe ngo kikaba kitaramenyekana gushika ubu mu gipolisi aho muri zone Ngagara bakavuga ko amatohoza yatanguye gukorwa kugira ngo hamenyekane icamwishe. Mu ntara ya Rumonge murantunga icegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu asaba ibihugu bigize umuryango wa CIRGL w'ibihugu vy'ibiyaga binini gushira hamwe ingufu mu kuraba icokorwa kugira ngo hagwanywe koko ugucukura no gucuruza ubutare bidaciye mu mategeko. Joseph Butore yabivugiye Ingozi kuri uyu wa kabiri mu ijambo ryuguruye inama igira ya 19 y'ibihugu bigize uwo muryango. Hakaba haciye hatanguzwa certifika yitiriwe uwo muryango CIRGL mu Burundi izotuma hacugurwa hakanagurishwa ku mugaragaro ubutare bivugwa ko butera umutekano muke. Tumukurikire.
Les chefs d'état des 12 pays membres de la conférence
abakuru b'ibihugu 12 bigize akarere k'ibiyaga binini CIRGL barajushinga n'injyane hamwe n'umutekano muke urangwa muri aka karere. Baragiye hamwe kenshi kwigenekerezo rya 20 munyonyo mu mwaka w'2004 baremeje amasezerano i Dar es Salaam ku bijanye n'amahoro, umutekano, intwaro rusangi n'iterambere. Twibutsa ko ku bijanye no gukurikirana ico kugwa cy'ubutare harimo intumbero zitatu nyamukuru. Hari ugushimikira ku iterambere rirama kugira ngo ibihugu bigize uwo muryango bikinge bihane byongere bigwanye gucukura ubutare n'ubutunzi kama bidakurikije amategeko. Hari ukwagura imigenderanire hagati y'ibihugu bigize uwo muryango kugira ngo ingingo zafashwe zo kugwanya gucukura ubutare bidakurikije amategeko zigira ico zishitseko. Intumbero ya gatatu ni yo gushira ku rugero rumwe amategeko agenga icukurwa ry'ubutare mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini. Kugira ngo ibyo tubishike ko ibihugu byose bigize uwo muryango bitegerezwa gufata ku izo ngingo ari ngombwa ko zishigwa mu ngiro. Igihugu cyose kikazigendera ko hakaba imigenderanire kuja hamwe no gushira hamwe uburyo bwo kugwanya gucukura ubutare bidaciye mu mategeko. Ibihugu biteye imbere n'ibiri mu nzira y'amajambere bikaja hamwe kugira ngo ubutunzi kama buri muri aka karere bugirira akamaro ibihugu bikagize hamwe n'abuzukuru bacu. Ubutare bwategerezwa gutuma tuja hamwe tukunga ubucuti kandi tugatera imbere.
Cigira cha kabe cy'umukuru w'igihugu agasubirwamo na mugenzi wacu Alain Désiré Bukeneza. Tumira Marte Gato amakuru yacu tuhananize mu gisata cy'uburimyi.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
nabibabwiye mu camake yano makuru abarimyi bari bateye umuceri mu matongo yabo yahoze mu ibigazi uruzi damar utarati nzira bari mu mwiheburo ko nubu bagiye guhomba ijya kabiri bavuga ko uruzi damar utarasubizwa mu nzira yago kandi agatasi kageze bagasaba komine Rumonge gushira mu ngiro ibyo bumvikanye Mustanteri wa komine Rumonge abizeza ko bitarenza ukwezi kwa gitugutu ibikorwa byo gusubiza uruzi dama mu nzira yago bizoba byatanguye Jean-Pierre Misago
Ako gaceri nako rero nako nyene naho nagashizeho ndafise amakenga.
Amakenga ni menshi kuba ari imyumuceri mu kiye yacuruzi dama ahaho nyibigazi bitewe n'amazi y'ugoruzi gwataye inzira. Babonye amazi agabanutse bari mu muceri ariko ngo ntibiteze kwimura mu gihe ugo ruzi rutarasubizwa mu nzira yago nkuko bari bavyemerewe na commune Rumonge aha François Bigirimana umwe muri babarimye akaba bivuga.
Amakenga yo ntiyobura kuko turavye iyo imvura irikiragwa rucaguzura cyane hajya n'ijya mirimo ubona hajya bayishizeho bisunga yuko izuba ryari ko riraka rucarumera nk'urugabanutse ariko aho imvura iza kugwira ruzoca rusanzara rwose kandi nivyahuha turabona yuko bizoca bihuha agaceri kazoca kanyika
Celestin Nitanga Mustanteri wa commune Rumonge avuga ko commune itibagiye ikibazo cabo barimyi ibikorwa byo gusubiza mu nzira ugo ruzi ngo bikazotangura imbere yuko ku kwezi kwa gitugutu turimo guhera
twebwe rero ubwacu turafise umugambi wo gukoresha bita depotoire izokorwa ni machine nini ya mukwimba be n'ivyo binogo nibaza yuko muri ntago ku kwezi kw'icumi ari cyo gikorwa kizokora rero nkizera yuko atangwe ivyo bikogwa niyo yaheza azocagirwa ko no guhereza inzira ugoruzi dama kugira byo kuri torohereza bene gihugu
ico bene amatongo basabwa no kuba barariha kuri konte ya commune 20% by'imiliyoni 30 uwo mugambi uzotwara nkuko babisezeranye ivyo abarimyi bakaba bavyemera naho babona ko uwo mugambi ushobora gutangura umuceri wawo wamaze gutwagwa Jean-Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Jean-Pierre Misago dukengurukira no makuru yacu tuyabananize mu gisata c'indero umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero n'inyigisho arahumuriza abigisha n'abayobozi bakurikiranye mu minsi heze inganda zo kunagurwa ko mu minsi mikeyi bagiye kuronswa igice c'impamba bataronkejwe Juma Edouard yabishikirije kuri uno wa kabiri mu kiganiro kubamenyesha makuru aho yanamenyesheje ko kubona abo barezi batararonkejwe ayo mafaranga yarategekanijwe ari uko intonde bakoreye ko zarimwo utunenge tumukurikire
izo nyigisho rero zaratanzwe zamaze imisi 14 kandi zagenze neza hose mu gihugu cyose yamara hariyo utunenge twibonekeje cyane cyane mu rutonde rw'abigisha batse gukurikirana izo nyigisho harabonetse yuko urutonde rwashikirijwe mu gihe inyigisho zari zitanguye rudasa n'intonde zari zatanzwe ubwa kare z'abigisha bigisha mu mwaka wa mbere cyarateye ingorane ku buryo mbere abigisha batashoboye kuronswa amahera yari ategekanijwe ku gihe kuko ababijejwe banze gusubiramo intonde zose komini mwimwe yose kugira ngo bo bashasha binjiye muri izo ntonde babashyire ku ruhande baheze bihweze ibyabo byarafashe umwanya rero bituma amahera adasohoka ku gihe bararonse igice abigisha baronse igice niba igice gisigaye ku byose byatunganye ku buryo umuntu wiza amafaranga bazayaronka harabaye imyidogo mu bigisha kubera icyo bwabo imvo nyamukuru zabaye izo ntonde zari zihushanye n'intonde zari zisanzwe ziri mu mashini y'abajejwe gushyira mu ngiro icyo gikorwa
Juma Edouard akaba ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero n'inyigisho mu gisata c'ibidukikije ikiyaga Tanganyika kirabangamiwe mu gace ko muri quartier industriel muri zone Ngagara n'imicafu y'ubwoko bwinshi ducupa hamwe bizanwa n'amazi y'imvura eka n'amazi ava mu mahinguriro ari hafi y'ico kiyaga nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bakorera hafi y'ico kiyaga bagasaba abajeje ababijejwe ko kigarukira kugira ngo ayo mazi ariyo gukubera ko ayo mazi ariyo bakoresha mu gisata c'ubutunzi Uburundi ngo ntibwigera bucegwa kuriha ingurane buba bwasavye hanze byashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje w'ikigega cha leta aho yari mu nama shinga mateka gusigurira ibijanye n'ingurane irenga miliyoni 160 z'amadolare ibanki y'abahindi Exim Bank igiye guha Uburundi akazokoreshwa mu kubaka hazokorera inama nshinga amateka na nkenguza amateka igitega ku kibazo kijanye n'igicapo cy'iyo nyubako gisanzwe kimanitse mu bwinjiro bw'inama nshinga amateka mu Kigobe domisier ndiho kubgayo yishuye ko kizokwisungwa inkuru ya mugenzi wacu Mireille Kanyange.
Abashinga mateka Malaika Pamphile na Benigne Rurahinda ni bamwe mu bagaruka kuri iryo shusho maquette muri mugi gifaransa nkuko risanzwe riri mu bwinjiriro bw'inyubako zina mashinga mateka
ngakomba kubanza kubaza dusanganywe maquette y'inyubako y'inama mashinga mateka iri ngaha muri hall yakozwe ku mafaranga leta itanze muri yo misezi twarigeze kubona abantu baza bagafotora nagiambaze yuko bagumije le même plan kare bagomba kuzokubaka atari yo naho nagira mbaze yuko amafaranga yoba yari yarakoresheje kuri yo etide kwa toba yatawe mu idirisha
cyo kibazo kijanye na makete ishusho rya pale tugiye kuronga hamwe ni kubazo cyo kumenya
umushikiranganje w'ikigega cha leta domisien ndiho kubgayo yishura ko nubwo bizubakwa ni societe y'abahindi banyene gutanga ideni ngo bazisunga igicapo gisanzwe kihari
igihugu cy'u Burundi kirabanza cyo nyene kigatanga intumbero y'ico gishaka kandi nibaza yuko iyo ntumbero ishobora kuba yari yaratanzwe igihe hari ko harakogwa ijya makete ari nayo yoba yaratanze intumbero y'ibikorwa byoba byarakozwe kugira ngo barabe uburyo bizotwara abo bavuye hanze baza bisunga bya bindi wasavye hanyuma bakakubwira bati twebwe ibitwo bikora ku mafaranga angana gutyo
ikibazo kindi cerekeye amadeni y'Uburundi buza burasaba hanze umushinga amateka muhungu Jean Bosco akabaza ko Burundi bushobora kuyishura
ikindi nagira mbaze ni ro service de la dette ayandi madeni iyo bahari mu gihugu mubona dushobora kwasira lamburusema
kuri iki kibazo umushikiranganje w'ikigega cha leta yemeza ko Uburundi atakirarane na kimwe bufise ku madeni bwasavye
ukuri ni mureme nta deni na rimwe twaba twaracerewe kuri yo nta deni na rimwe Uburundi bufise bwacerewe kuri yo amadeni yose buri kwezi uko apanze buri kwezi turariha amadeni yose twaba dufise kandi na yakera so kuvuga ngo nayo nayo kumbure ayamaze imyaka 30 ariko gushika uyu munsi nta kete na rimwe ndabona cyo widoga umwaraducereje kuturiha amahera yacu
bikaba bitegekanijwe ko inyubako azina amashinga amateka na nkenguza amateka zizubakwa ku buringanire bwa hegitari 70 kuri iyo ngurane y'imiliyoni zirenga 160 z'amadolari y'abanyamerika mu myaka 25 Uburundi bugategekanya kuzoriha inyungu yaba imiliyoni 29 z'amadolari
Mireye Kanyange tugukengurukire tugaruke kuri ya nkuru y'ibidukikije kiyaga Tanganyika kirabangamiwe mu gace ko muri quartier NDCR muri zone Ngagara n'imicafu y'ubwoko bwose harimo uducupa bizananwa n'amazi y'imvura eka n'amazi ava mu mahinguriro ari hafi y'ico kiyaga nkuko bishikirizwa na bamwe bakorera hafi y'ico kiyaga bagasaba ababijeje ko bikurikiranira hafi kugira ngo ayo mazi ariyo bakoresha areke kubandanya tosekara ido ni ido na mugenzi wacu Naomi Mireni Tegeka
Murako gace twashitse ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika uhabona imicafu itandukanye ibicupacupa bivamo amazi utumwanya n'ibiti ubona ko byazanywe n'amazi y'imvura aho ni muri quartier industriel ya zone Ngagara aho benshi bita Kumase kubw'uyu murovyi twahasanze ngo ivyo sivyo byonyene bibangamiye ikiyaga
batisha muri kinuke ibicafu bivuye muri nyanshato ya ukuntu bashiramwo amaside ayo maside bashunguruye ivyo bizi bishikira mu Tanganyika bishikiyemo imboga zicazipfa zime zicazireremba hejuru zafuye hakongera hakaba ibizi biva mu ntu muri ikinyenkonge urabona bivari ya mabase ari ya mu buterere bijya bicafu aha kuri savono rero hari ukuntu bakoreramo ibintu by'amavuta ibintu bijya by'ama aquavi nibindi rero hari ukuntu basugumiramo bagashyira ngaha muri ikinyenkonge nyene ikinyenkonge yibizanye dafure hanini biza bizananya muri kinuke ijya ijya iva mu nshato hamwe no muri biva muri Savonor bikiyo.
Uyu mukenyezi ngo nibagarukira ico kiyaga ngo kuko amazi bakoresha avaho. Ngo naho biruko kira kuwa kane ngo barabona abantu baza kwakorera ibikorwa rusangi bagasaba ko amahinguriro asuka yo amazi arimo bumara ko yo bihagarika.
Naomi Mireye tugukengurukire tunasaba n'imbabazi kuri no nkuru itajyohoye neza turaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma.
Buracha bugacana yandi.
Buchana yandi y'indero n'inyigisho ituyagira ku buryo bukoreshwa mu nyigisho bumwe bwose ngo bugira ivyiza hamwe n'ingaruka ni mu gihe umwigisha ategezwe kumenya ingorane z'abanyeshure biwe akazitorera umuti mu gihe ari karatanga icigwa ciwe bisigurwa na Innocent Ntwari yanonosoye ivyigwa bijanye n'indero akaba n'umwigisha muri kaminuza nayo umunyeshure aciye ubwenge ngo nubaza ibibazo mu ntumbero yo gutahura icigwa idyo nido na mugenzi wacu Claire Kazeneza.
Twarababwiye muri bucana ya ndinde riheruka ku buryo bukoreshwa mu nyigisho ari byinshi ariko ko muri rusangi hari bubiri bukuru bukuru ubuhagaze ku bikorwa by'umwigisha n'ubuhagaze ku by'abanyeshure bafashijwe n'umwarimu muri ico gihe umwigisha arafise ibimuranga mu ntumbero yo gufasha abaregwa biwe kubatahuza icigwa nkuko tubisigurirwa na Innocent Ntwari umwigisha muri kaminuza y'u Burundi yanonosoye ivyigwa bijanye no kurera
umwigisha mwiza mu minota 5 ya mbere ke enshi aheza akereka abanyeshure ibikuru bikuru mu byo baheje kubona kugira abazoshore kubifatira ko mu kugira icigwa kindi ha mu mwisha mwiza kandi nogira nti numwisha menya ingorane z'abanyeshuri biwe ha macancane ko abafise ingorane akamenya ngena zitorera umuti akiri ko ariyisha canke nyuma yaho hajya mu bitabo by'umwigisha bari mu mwanya utekanije kucigwa numwisha akoresha uwo mwanya mugabo akaheza karati mugabo uyu mwanya ndavye abanyeshuri banje uyu mwanya urakwiye canke ntukwiye agaheza karamwe na vyifatamwo ntavagira ngo bavyumva batavyumva minota 30 ndayihejeje
hambavu yivyo ngo umunyeshure mwiza aragira ibimuranga vyerekana ko aciye ubwenge
umunyeshure mwiza no umunyeshure akwirikira umwigisha wiwe agira indero aheza akagira urupfaso ni ari mwishure kugira urupfaso ni kuso kuzinga amaboko no kwishura ukoresheje urupfaso ni rw'ikirundi ivyo bari ko barakubwira ari ivyo tumva nyene ugaheza ukabibaza ariko kubaza ibibazo rero su kubaza ibibazo harabaze banyeshure urabazi ibibazo agira tereka mpime mwarimu ndabe ahageza umunyeshuri mweza no ubaza ibibazo kugira ngo amenye
ubwo buryo bwose rero uko ari bubiri burafise ivyiza n'ingaruka ku buryo buhagaze ku bikorwa vy'umwigisha ingaruka ngo nuko umunyeshuri ataja kure mu kuyumvira ibindi atari ivyo mwarimu yavuze
ntibaheza ngo biyumvira ikintu kirenga ku vy'umwigisha yavuze wagumva babwira gusa bitabira ego ntuvuga ico mwigisha atavuze kiba kibaho ntango uvuze kugira ati mbega ikinone kimeze gucya muri uyu mugabane atari uyu mwigisha hatse kuvugamwo bimeze gute ugasanga kenshi imbere ingaruka nuko baca batangura kubifata ku mutwe ibyo fashe ku mutwe navyo urabo uri gukora umuntu bwo gira kuti ndonka manota
nayo ku buryo buhagaze ku bikorwa by'abanyeshure iciza ngo nuko bituma bagira ico basigarana mu mutwe
icigwa gera kugiheza camaze kuzunguruka maraso yabo uko cazungurutse maraso niho gizunguruka mu mutwe niko ageze no kwitegurira ikibazo asubira kuvyiga neza huko abazi byo mwabivuze ko byose birenga ku byanditswe mu makaye yabo
Innocent Ntwari yanonosoye ivyigwa bijanye no kurera arangiza hanura bigisha kuza baravugana na bagenzi babo mu kurondera impanuro ndetse no kurorerana hagati yabo mu ishure kugira barabe uko bovyifatamwo naho ngo bitamenyerewe hani wacu uwo mwigisha wo muri kaminuza y'u Burundi aranahanura abanyeshure kwamana inyota yo kwiga ngo bashike kure
Marie-Claire Kazeneza tugukengurukire ku isaha 6:45 niyo ha makuru yacu aciye agarukira ariko kuba yasamye muza tubibutse ingingo nkuru nkuru zazi yagize abarimyi b'umuceri barimira hafi y'uruzi Dama bari mu mwiheburo batinya ko batasosubira bazosubira kwimbura nkuko byagenze mu mwaka uheze bakasaba yuko ugo ruzi Dama gosubizwa mu nzira gwahoramwo ibihugu bihurikiye mu muryango wa CRGL ngo bigiye hamwe byogwanya icukugwa n'igurishwa ubutare hatisunzwa amategeko byashikirijwe n'icegera cha kabica umukuru w'igihugu hari ku munsi wejo mu ntara ya Ngozi nayo ucana yandi yatuyagira kubijanye n'uburyo bukoreshwa mu kwigisha mwabyumvise ni muri iyo duhereje kutubakenguke mwe mwadusteza abiri nkengurukire Francine ndo kubgayo yarahagarikiye no makuru Eric Uwimana yari mu buhinga bw'ivyuma nayo Shaye Makoto mwari kumwe kuri micro naho utaha